iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu muri studio y'indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Amazi y'ikiyaga cya Tanganyika amaze iminsi yarahindutse ibara. Ayo mazi asa n'urwatsi rutoto mu gisagara cya Bujumbura. Bamwe bavuga ko iryo hinduka ryatanguye kwibonekeza nko kuva ku itariki 8 z'uku kwezi. Uno munsi wa gatatu bamwe bavuga ko bazindutse basanga mu bice bitari bike by'igisagara yasubiriye kuba meza. Ariko kandi abandi bavuga ko babandanya kubona ayo mazi asa n'urwatsi rutoto mu bice byabo. Mbega byatewe n'iki? Ayo mazi yoba abangamiye amagara y'abantu bayakoresha canke ibikoko biyabamwe? Nivyo tugiye kubaza umuhinga mu bijanye n'ibidukikije mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi, aho twiheza ibijanye n'amagara y'abantu. Kaze mwese mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro. Nimero ni yayindi nyene ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Kaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika nkuko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11 muri studio y'indwi muri kumwe na Oriane Tangishaka. Amazi y'ikiyaga cya Tanganyika amazi iminsi yarahindutse ibara. Ayo mazi asa n'urwatsi rutoto mu gisagara cya Bujumbura. Ibyo byatanguye kwibonekeza nko kuva ku itariki 8 z'uku kwezi. Uno munsi wa gatatu bamwe bavuga ko bazindutse basanga mu bice bitari bike by'igisagara yasubiriye kuba meza. Ariko ahandi babandanya kubona ibara ry'urwatsi rutoto. Abanyagihugu bakoresha ayo mazi baremeza ko amakenga ari menshi kuko ari bwo bwa mbere bari bayabonye. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana yaganiriye na mugenzi wacu Eje ni Mukankuzi ahumuriza abanyagihugu yuko ari bisanzwe ngo ntihagire uwo bitera umutima uhagaze. Umuhinga mu bijanye n'ikiyaga Tanganyika Gaspar Ntakimazi yavuze ko kiretse ifi zishobora gupfa ayo mazi ataco yonona kuko iryo hinduka ritashika kure aha amazi yishira hamwe rigidezo ava. Ingenieur Nkurunziza Gustave uwundi muhinga mu bijanye n'amazi n'ibidukikije akaba ari umwigisha muri kaminuza y'ubuhinga igitega mu gisata cy'ibidukikije yasohoye urwandiko vuba bwango ku itariki 10 bikiba kugira atange umuco wavyo. Ingenieur Gustave asanzwe kandi arongoye ishyirahamwe ry'abigenga Global Engineering Consult and Service yita ibijyanye n'ibidukikije, amasoko ntanga nguvu, inzara, iterambere n'ibindi. Avuga ko naho atamakenga menshi iryo hinduka ry'ibara ry'ikiyaga cya Tanganyika ryotera hari abantu hari aho abantu bakwiye kugaba. Aratubwira ibindi mwidonido bijyanye n'iryo hinduka n'icokogwa nkuko twabishikirijwe rero mu nkuru twashikirijwe na mugenzi wacu Raymond Zimana ku munsi wa mbere. Dutega amatwi uko abantu bakiriye iryo hinduka.
Amazi y'ikiyaga cya Tanganyika neza na neza ku nkengera ziri mu gisagara cya Bujumbura ahegereye ikivuko cya Bujumbura naho bita ku Mase muri karitsiye y'icumi muri zone ya Ngagara komine Ntahangwa. Ayo mazi yari yahinduye ibara mu gihe hari abemeza ko haciye iminsi itatu asa n'urwatsi rutoto. Kuri uno wa mbere niho iryo bara ryatumye ibonekeza abantu benshi baje kuraba ivyabaye kuri ico kiyaga. Bamwe bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ivyo vyashitse ari igitangaza kandi biteye ubwoba.
Ibintu nyene jewe bumenga ni hatari kuva mbaye mu Burundi ndi umwana gushika ubu kimbere gishashe kone ikiyaga gihinduka kazanirange tutazi uri jeriza nan cyane cyane nk'uko gisagara cha Bujumbura tumva ko gicaziba nk'ingorane nk'amazi banywa sinumviye aca
busaza no musa amazi adasa nk'uko yarasanzwe asa kare yara amazi meza umuntu ashobora kunywa uko nyene ariko burabona yabaye yahindutse abaye ve
eh nk'umwene gihugu sanze ibintu ko tabiziga byahindutse washobora kugira ati ibintu byabaye nibiki bikagutera amakenga
cyo ukuntu ndabibona ndabibona nabi kuko badutangura gukura twoganganye neze tukoga samedi dimanche bandanya koga ariko ubu unye na muntu azosubira kogangana n'umunsi numwe bitabaye neza
abo banyagihugu bemeza ko bakoresha ayo mazi bavise impungenge kubijanye n'amagara yabo bagasaba umuco kuvyabaye kugira bamenye ivyo bari bukore ku neza y'amagara yabo
twasaba bahinga nyene ko bogira ico bashikirije hakiri kare bakahumuriza abanyagihugu biragoye biragoye nk'amazi kadufise niho twoziganya ariho twotangura kuvoma ubu tukabanza twari
ko umuntu yifata biragoye kuko ariyo amazi dukunda kunywa kenshi nk'abantu begereye igisagara mukiyaye kuko begerera urubaranywa ajya asanga ava mu misozi cyo twosaba nuko botubwira ko atagiye ushaka byo kuba byica turarindiriye n'ukuri
je kubera mura numva bavuga ngo aya mazi ari amazi tunywa mu jini bavuga yuko arayo muri Tanganyika cyangwa umafise ubwoba yuko kuyanywa nabibonye bica bibingorana batumenyeshe ati ni muyanywe nta kibazo cyangwa ati ni muyare kuko no mu ijoro nza kugura kinjo
umuhinga Gaspari Ntakimazi amaze kumva ibivugwa ku kiyaga Tanganyika yavuye yishikira uyu muhinga yemeje ko ihinduka ry'ibara ry'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika atari ubwa mbere biba mu Burundi uyu muhinga akavuga ko ivyo bishobora kumara indwi zibiri avuga ko atacyo byica ku magara y'abantu ariko bishobora gutuma ifi zipfa muri iyo minsi
nuko aho maze ni mekuru hagara abaje yinjira nka bose asubira mu cyo mu kuzimu bihagaze ayo musubira nyaka tugana ari service
ibi ni bisanzwe indwi zibiri
Mwili bizi rafitambi Hozi fa nyishi gosu Hali mpulungi Kwele amazi hapa mkuzimu Na uzeji ni njini Kwa mwili wanyo niko Ampete mtangwe kwa ente Kwa la mbigo nwa Kusina jiji Kwa kera gali hivi Ampeshe wa nani Wache
Mubushikira nganzi kubitu kikije Buri kumwe ni gisata kijeju kwa mazi Mwishira mwerezi dezo Kijeju kutanga mazi Numu yaga nguba Nabu njine wahishi kie Eri wacha watkwara na mazi kuyapima Inyuma hivi pimo Ishira mwerezi dezo jaminyeshe kwa mazi ritanga atashikiriwe n'ibyo hinduka kubwizyo abanyagihugu bobandanya bayakoresha kiretse mu gisagara cha Bujumbura ahandi haboneka iyo hinduka ni ku ruhande rw'igihugu cha Kongo umuhinga Ntakimazi yemeza ko ivyo vyibonekeza no mu mazi ya Tanganyika y'ico gihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe no mu mazi ya Tanganyika ari mu gihugu cha Zambia ijwi rya Amerika ryashatse kumenya nimba iryo bara ry'ugwatsi rutoto Jo bajibonekeje mu mazi ya Tanganyika ahantu rubibe ni gihugu cha Tanzania no kuvuga mu ntara z'umanuko bw'igihugu arizo rumonge na Makamba ariko aho twavuganye bakaba batumenyesheje kwa mazi ya Tanganyika muri ako karere na hadasa neza atabara ry'ugwatsi rutota afisi ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
urakoze cyane Raymond Zimana bana bakurikiranye iyi nkuru birumvikana rero abanyagihugu basavye ko bokumva byinshi kuri iri hinduka ry'ibara rya Tanganyika ku bahinga babinonosoye rero twabatumiriye umuhinga ingenieur Gustave Nkurunziza numuhinga mu bijanye n'amazi ibidukikije hakaba ari umwigisha muri kaminuza y'ubuhinga igitega mu gisata c'ibidukikije yasohoye urwandiko vuba bwango ku itariki 10 bikiba bikibonekeza akaba agiye kudufasha kuronka umuco kubijyanye n'iri hinduka kaze mushinga ntahe nkuru nziza mu kiganiro muri isanga
amahoro yane murakoze kunyakira muri studio zanyu
murakoze cyane
murakoze n'abari ko baratwumviriza bose
murakoze cyane gufata kano kanya ko kugira ngo mudufashe gutegera ico bita fenomene ibi byabaye nk'umuhinga asanzwe abimazemo igihe kitari gito
ko murakoze namwe
rero nk'uko nabivuze twarabonye ku mbuga ngurukana bumenyi urwandiko rwanyu uyu munsi nyine wa mbere canke bukeye bwaho ibara rya Tanganyika rihindutse bigatangaza abantu cyane uwo tubwire icyatumye mufata ako kanya ubwo nyene kugira mushikirize ibitari bike kuri iryo hinduka
ego bo iryo bara ry'amazi ryahindutse mu kiyaga cya Tanganyika icyatumye ndabyandika ko urwandiko rw'impapuro zitanu nuko naragerageza gukurikirana amakuru ndakurikirana ibiko biraca ko kubuhinga ngurukana bubenyi ndabona yuko abantu bafise amadidane bibazo byinshi hanyuma ndavuga nti umuntu abizi yabyize abikoreramo abasiguriye ntagize icyo nshikirize nobataco nabyigiye nk'umurundi kandi ikiyaga cya Tanganyika ari cyacu twese aricyo tuzeye ko benshi bazeye ko na kazoza ndavuga nti reka mfate imashini nandike ngerageze gusigura ntange umuco ukuntu ibintu bimeze n'ukuntu abantu bo kwifata muri iki gihe nicyo gituma rero urwandiko narwanditse hanyuma ngaca ndarusangiza abandi bagenzi n'abandi bose ushobora kubitegera bakabitegurira abandi.
Mwarakoze cyane rwose. Rero twoja mu idonido bya bimwe mu byo mwashikirije abantu benshi baribaza barumva yuko ryahindutse bakumva bati ni bisanzwe ahandi bakumva ngo ni bihora biba ariko kuri uru rugero benshi ntibari bwabibone byatewe n'iki biterwa n'iki neza na neza kugira ngo ibara ririnde rihinduka ngo ribe rwatsi rutoto mu mazi.
Ubwa mbere notangura shikiriza ikiyaga cya Tanganyika uko kimeze. Ikiyaga cya Tanganyika ni ikiyaga kiri mu biyaga binini byo ku isi birimo n'amazi meza ayo twita eau douce, kuko ku isi amazi eau douce ikiyaga cya Tanganyika cyonyine gifite ibice 17%, kikaba kirimo ubwoko bw'ibikoko cyane cyane nk'amafi, ubwoko bw'amafi burenga amajyana indwi, harimo n'amafata aboneka ahandi, kandi ni ikiyaga kitoroherejwe cyane na twebwe abantu kugira ngo murazi Bujumbura mukaraba Uvira ahanyine ibintu byabaye, murabona ukuntu dusigaye twubaka gushika no ku mazi nyene no hejuru y'amazi no mu mazi ndani. Rero icyo biva ko ibi birava ku kubiterwa kuduterwa duto duto tutaboneka ku mana amaso bita ama alge. Ayo ma alge ari ubwoko bwinshi, ni nabyo nanditse, ari ubwoko bwinshi. Ayo ma alge mu bisanzwe nk'uko n'abandi bahinga batanze amakuru babivuze, ni ibiterwa bisanzwe biba mu mazi kandi atangorane biteye biba mu mazi bigafasha kugaburira amazi, bigafasha kugaburira utundi dukoko twinshi tuba mu mazi. Mugabo rero nk'uko muri iki gisata cyacu cy'ibidukikije bimeze, isi environema isi irasanzwe ifite ukuntu yonyine yitunganya icyo twita equilibre. Ni ukuvuga uko kuntu yitunganya atakibikoroze nta ngorane n'imwe ihari, nta ngorane n'imwe ihaba y'utwo duterwa duto duto. Ariko rero ubu twebwe aho dushitse ku rwego rw'uko kubera murabona mu kiyaya Cimbu dufashe nk'iyo misozi hananiye igisagara cya Bujumbura, ngaho mu kiyaya hararimwa imiceri, mu misozi harimo ibintu byose bikoresha amase, harimo amase y'ikirundi n'ay'ikizungu. Tugafata nk'iyo misozi hananiye igisagara cya Bujumbura wagomba no muri Kongo muyiraze, ni imisozi itambaye, ibiti byose byarahonye. Ni ukuvuga yuko isi iri hejuru atakiyifashe, aribyo bice bituma n'utuntu twose turi mu isi imvura iguye tutera tumanuka mu kiyaga cya Tanganyika. Aha rero si niba igiye imicafu y'ubwoko bwose, ibisagara byacu yaba Uvira cyangwa Bujumbura, nta kintu na kimwe gikorwa kugira ngo imicafu bayitunganye neza ntihagire icyo yonone. Urabona nk'abantu bahengera imvura iguye bagaca bafata imicafu yo mu nzu bagasuka mu makanevo, ibyo byose bica bitera bigenda mu Tanganyika. Ibyo rero icyo bica bitera mu mazi ni iki? Ni ibintu usanga bifite icyo twita benitrima, izi ndya ibiterwa bifungura. Harimo ubwoko bwitwa fosfor n'ubundi bwitwa azote cyane cyane. Ibyo rero iyo bimaze gushyika mu mazi bigaburira utwo duterwa dutoto donavuze twitwa ama arbe. Bitugaburiye rero turashobora, murabona ikintu icyo ari cyo cyose kigaburiwe kirakura kirarondoka, kuko duca turondoka ningoga na ningoga nukuvuga kwa kuntu amazi mu mazi byari bitunganije yakiribe mu mazi ikirengegwa ikirengegwa bigaca zitera rero ibyo bitego bigaca bitera ingoro uko bitaboneka n'amaso mugabe iyo bimaze kurondoka cyane bikaba byinshi bica bijya hamwe bigira ikintu kinini giheza kikaboneka mu maso ari nacyo gituma mubona muca mubona bijya bararyirabura rero utwo dutegwa turi ubwoko bwinshi sibara rya katika poto gusa hariho n'ubundi bwoko bushobora no kuzana n'ibara ritukura amazi hakwaba akatsi gatoto kurya byabaye ugasanga yatukuye ukamenga batutsemo amaraso
none ivyo coba ari ikintu ciza canke kibi ku bidukikije canke wavuze yuko hari uko kuntu abantu baba basutse ibintu muri Tanganyika kumbure batagomba gusukamwo rero ivyo bintu biduze ayo ma bacteri ivyo bitego biduze kumbure abayakoresha ndumva ko bashobora kubangamirwa n'amagara kuko ubusanga atari ibintu hari ibintu bishobora kugirira ingaruka mbi ku magara y'umuntu
utwo dutegwa turi ubwoko bwinshi jyewe navuze ubwoko butatu bukuru bukuru usanga mu mazi nk'amazi ya Tanganyika nizo duce hari icyo bita ama levargue vert dufite utuntu tumeze nk'utunyuzi bazita levargue filamenteuse hariho izo bita diatome hakaba n'izindi bita cyanobakteri rero ubwo kuntu ziri ubwoko bwinshi bivana n'ubwoko bwari bwo n'akarorero hariho izi cyanobakteri zirashobora gushyira mu mazi icyo twita cyanotoxike ibyo rero bica bigira ingaruka mbi ni ukuvuga iki si zose zitera ingaruka mbi hari izi zishobora gutera ingaruka mbi n'izindi zidatera ingaruka mbi rero kuvuga ati none nta ngorane bizotera abantu nta kibazo bitera mu mazi aha twategerezwa kubanza kumenya ubwoko bwatumye iryo bara ry'akatsi gatoto riza mu mazi
birumvikana turabona ko mu rwandiko rwanyu mwavuze yuko ari ayo ibyo biterwa byitwa cyanobakteri ari byo byaduze bigatuma haba urwatsi rutoto ibara ry'urwatsi rutoto none kugira ngo bapime ayo mazi bifata nk'ikiringo kingana gute ubuhinga bungana gute kugira ngo abantu bamenye vuba bwango ikibazo kiri mu mazi
nagomba mbanze nkosore gatoyi sinavuze ko ari byo bitera gusa navuze yuko bishoboka ko byoba byavuye ku izo cyanobakteri ndabye ukuntu ibintu byari byifashe mugabo sinagize sinapimye kugira ngo babipime rero bisaba ibyuma bituma ikintu kigira ntibe cyaguka mikorosikope bakaraba ubwoko bw'utwo duterwa ubwo ari bwo mugabo nk'ubu mu gihe bataragera ku rwego rwo kubipima abanyagihugu bonyine barashobora kugira udupimo tw'iwabo kugira ngo babe baragira babe barafata ingingo zikenewe ntibagwe mu ngorane zitari zikenewe ndabaha nk'akarorero uyoye amazi agaca hagati y'intoki iyo ari utu dutegwa navuze bita arbe filamenteuse haca hasigara utuntu tumeze nk'utunyuzi ku ntoki mugabo ari nk'izo cyanobakteri haca hasigara utuntu tw'udupandepande duto duto tunyeregeta tunyerera aho rero umuntu aca amenya ati ibi canke ni biriya mugabo kugira ubimenye neza jewe impanura yuko byoca mu byuma byabigenewe
urakoze cyane Murakoze cyane ingenieur nkuru nziza Gustave akaba ari numwigisha mu gisata cerekeye amazi bidukikije n'ibindi byinshi rafise nishira hamwe Global Engineering Consulting Service gitaho bijanye n'amasoko ntanga nguvu inzara iterambere n'ibindi yigisha muri kaminuza igitega niwe turi kumwe rero ku murongo wa telefone asigurire abanyagihugu baba bafite ibazo n'ivyumviro nkuko mubizi kino ri kiganiro kihijambo abanywanyi twari dufise Leonce ku murongo. Leonce uratwumva? Ndumva Leonce telefone telefone iramugoye reka twakire Frederic uriwe neza Frederic.
Allo
allo amahoro Frederic
amahoro
kibazo canke icyumviye
ngiye kuri internet nteze mucira kuma yange kigabije cyagaze ko
Frederic ntibaza ko kumbure wabanza gukurikira minota mike nyukumva bijya nyine twashikirize kuri internet ku mbuga ngurukana bumenyi nibijanye nihinduka y'ibara rya Tanganyika tugarukiye ku mutumire ku murongo wa telefone ingenieur nkuru nziza Gustave bavuze bamwe mu bahinga bashikirije mu nkuru twashikirije ku munsi wa mbere yuko bishobora gutuma iryo hinduka ry'ibara rya Tanganyika rishobora gutuma amafi amwamwe apfa ivyo byoba bivuye kuko kumbura ayo mabakteri ari icyo mwavuze mu gifaransa toxique afise ingaruka mbi mwibaza ko uko gupfa kwa ayo mafi byo byatewe n'iki
ngira ngo mwarabonye amafoto y'ikiyaga cya Tanganyika mu minsi uko nameze uko gupfa kwa ayo mafi niko ibyo bintu biratuma amafi apfa bishobora kuva ku bintu bo n'icyo cyanze ku bintu bibiri birashobora kuva ko kijya kibara cy'umuriro cy'icyatsi kijya hejuru y'amazi nigisubira gutuma oxygen imanuka mu mazi isi zirashobora kubura uko zihema zigapfa icyo ni kimwe cyane zikava ku kuri iyo micafu kuri izo kuri ubwo burozi niko nubwita le toxine utwo duterwa twonyene turekura mu gihe hoba hari twaba ari uduterwa turekura izo toxine tuzirekuye isi zirapfa nk'izi cyanobakteri zirekuye ubwoko bumwe bumwe bw'amasiyanotoxine ibikoko byinshi n'inyoni zirapfa isi zirapfa n'ibindi bikoko bidashobora bihagarara ko muri ibyo bihe birashobora gupfa kubera izo mpamvu zibiri rero ngira ngo mwaranabonye yuko n'iyi minsi muri kajya karere n'indagara zabaye nyinshi cyane rwose ku bintu batahora babona
yego cyane ku mbuga ngurukana bintu turabona amasanamu y'abantu baroba amafi yarabaye menshi cyane n'indagara rero ni nayo mpamvu bamwe bavuga bati mbega byo bari bitateye amakenga kuzijya zapfuye bitewe n'iri hindagurika ry'ibara kuri iryo hindagurika nyine ahubwo ikindi kibazo twobaza iryo hindagurika ry'ibara byoba bifise isano n'ihindagurika ry'ibihe muri iyi minsi
ego kubera navuze ibi fosfore na azote bigaburira ibyo biterwa mugabo ibyo nabyo bica bifashwa n'ubushyuhe bw'amazi temperature iba iduga na yone kuko bikunda gushyika cyane cyane mu gihe amazi aba yashushe cyane nk'ubu murabona turi mu mpera z'ici imvura igomba itasure muri mwene iki gihe temperature iraduga cyane bidove cyane rero bigahurirana n'uko ibyo bintu bibiri fosforo na azote byagwiriye cyane mu kiyaga niho haca haba rero ingorane nk'izi zabaye hanyuma n'ingorane zishyikana ku byo twita mu mbabarire simbo kudashyibwa mu kirundi etrofizasiyo aho ikiyaga gihava kikanakama kubera ibiterwa byabaye byinshi bikarengera amazi hanyuma hagahakaza umusenyi n'ikiyaga kigakama ari ibiyaga byinshi ku isi byakamye kubera mene ibyo bintu
Urakoze cyane. Ku murongo wa telefone rero Frederic aracariho afite ikibazo cyangwa icyumviro. Frederic duga ku ijambo.
Yego, nagomba ubunahitoye neza nagomba kubaza umutumire. Ese cyukibona cy'amashana mu kuhindurukana bumenyi abantu n'ishi bara buze kuma WhatsApp ngo ngira ngo numuhero abandi ngo ngira ngo ni ibintu biri kuba mu Burundi. Mugabo twarije muhinga yaravuze yuko ngo atana kimwe ngo biva nanajya amazi ngo yatanganyika ngo bari munsi mbaho yadze ngo ariko ndakwa gusaba uko abantu batayibona. Agomba kumubaza ko abantu bagirwa babwishi ajya na film menshi barubyoba atangaruka mbi yoba ashishe ku bantu. Cyanke bo kumuriza abantu gute kugire bashore kubasigurira ibicyanye nabijyahindagurika y'ibihe kuri kijya kiyaga. Kuko abantu benshi yarabateye ubwoba ubu n'ubu hari abantu benshi yugaburiye nk'utudagara urumva tujyana amakinga cyanke kajya gafi bivaye nabyo ibintu babonye mu kiyaga cya Tanganyika. Hanyuma murakoze Imana iheza gutaza twaze twari utwo.
Murakoze Frederic. Reka twakire n'ubundi Pascal ku murongo wa telefone. Pascal uratwumva?
Ndabumva.
Amahoro neza, duhamagaye uri he? Duga ku ijambo.
Ntigambaze umutumire ati mbega turabye amafoto ariko aracyakumbuga ngo kanabumenyi. Turabona ikiyaga gisa n'urwatsi rubisi ariko tukagira amakenga ati none ibyo bintu byavuye kuki nk'umuhinga mu by'ibidukikije yatumutse ku banyagihugu yuko ayo mazi nko kubaba ibijumbura baba bayanwa asingaruka mbi basisi nimba naho bifite ingaruka mbi bakabivuga kugira ngo amagara y'abantu akingire kuko n'abantu benshi bumva yuko hariho n'abamaze kuba batayanwa bakaca babona kimwe ko mu gisagara cya Bujumbura amazi yose abantu bava mu kiyaga Tanganyika none baca bakura amazi hehe. Kubera ayo makenga rero basaba umucyo kugira ngo uwo muhinga mu by'ibidukikije aduhe umucyo kugira ngo ubuzima amazi bahora abantu babandanye bayanwa mu basozi.
Pascal, uwo buherereye neza na neza?
Kandi muyinga.
Muyinga. Nagira mbaze niba uri hafi yaho niba hari ingaruka zoba ziribonekeza ku bantu baba batanguye kuba barayanyoye canke barayozemwo ariko ndumva uri kure gato y'igisagara ca Bujumbura kure cyane ho. Nta kibazo. Urakoze cyane Pascal. Ego ingenieur Nkurunziza icyumvira ikibazo kubyo bashikirije.
Ego. Ego nagomba simire abahejeje gushikiriza ibibazo n'amakenga bafise ndavuga Frederic na Pascal. Hanyuma icyo nashikiriza kuri ibi nuko nabivuze sutwo duterwa twose dutera ingaruka mbi two tuma haba ingaruka mbi ku magara y'umuntu ni tumwe tumwe muri two kuko hariho tumwe tumwe turekura utuntu tw'uturozire toxic bishobora gutuma amagara y'umuntu agira utubazo tumwe tumwe. Aha ngomba mvuge nk'uburonero, umuntu arashobora kumva afise aribwa mu nda cyanke akumva ababwa ku rukoba cyanke ababwa mu izosi mu muhogo asafatwa mu muhogo. Aha rero ikintu jewe noshikiriza ni uko nk'abantu bari muri kajya karere cyanke umugani wa Frederic ati akadagara umuntu akabonye hakwa kwiruka boza bararaba ayo masinye akurikira wumvise umeneka umutwe n'amasinye ajyanye n'ayo maproduit arekurwa n'utwo duteze kumeneka umutwe wayiriye ukagira ugacibwamo cyangwa ukacibwamo cyanke bigashika ukadahwa ukumva umenetse umutwe cyanke kuri bamwe bamwe ukumva ushuse umubiri ugashuha wayakoze mwayo mazi ukumva usatatwa ku rukoba wayanyoye ukumva usatatwa mu muhogo. Aha rero ni cyane cyane abantu barya bajya kunywa amazi yo muri Tanganyika kuko nyine ariko nk'amazi ya rejidezo n'amazi ya rejidezo ahantu bayakura n'ukuri ni kure cyane sinibaza yuko biba byarahashitse urabye profondeur bayakura uko na naho bayakuruvuye ku nkombe y'ikiyaga ni kure gose nibaza yuko amazi ya rezida atangorane arimo mugabo rero nkacafatiraho akaryo gasaba abantu bajejwe amagara y'abantu ibi by'amazi by'ifungurwa kuburaba neza nicoba cyatumye koko iryo bara riva mu mazi tukamenya icyari cyo hanyuma umuntu akavura indwara yayimenye kuko tugiye turavuga ngo ni amaarge n'amaarge n'amaarge gusa hari ubwoko bwinshi cyane bw'amaarge kandi harimwo ayadatera ingorane n'ayandi atera ingorane jyewe ku bwanje mbona yuko ataco twaba turiko turakora rero ababigezwe boraba tukabyiga tukaraba neza icyo byavuye ko tukamenya ukuri hanyuma ingingo zigafatwa twamenya ukuri
birumvikana kandi cyane cyane kubera byabaye igice kimwe cy'igihugu kandi Tanganyika igenda gushika mu bumanuko bw'igihugu hari ico kumbure ushobora kongera ko kubijyanye nuko byibonekeje mu gisagara cha Bujumbura aho nyine cyangwa muri kajya gace akigisagara cha Bujumbura no kuduga nko mu gatumba no hafi ya Kongo
ego kuba byaribonekeje muri kajya gace si ibintu byashitse gutyo kuko bariko barayivuga si gitangaza cyabaye ibintu byumvikana kandi bisigunze rero ngo madaguhe nk'akarorero kubazi Bujumbura ngo shika mu Rumonge mudabe Bujumbura yose uri kuraja mu Rumonge uravye amazi ya Tanganyika ahatumbere igisagara cha Bujumbura amazi afise ibara urabona ko ari amazi acafuye cyane ubwo umaze gusohoka mu gisagara uravye amazi urabona ko ari amazi meza afise ibara ryiza abereye n'igisho no kuvuga iki rero birava cyane cyane ko ibi bikorwa bikorerwa mu gisagara hanyuma imicafu yose igatera ijya mu kiyaga ikindi kintu gikomeye cyane kibitera kibituma ni uku kuntu inkombe zose z'igisagara z'ikiyaga turiko turazubaka bakazica ziba inkombe nk'uko ikiyaga ubuzima ikilibre y'ikiyaga ibishaka twebwe tukazibigira uko twishakiye tucita mu mvugo y'igifundi cyacu muri environnement artificialisation des rives uko kuntu bubaka ku nkombe biratuma cyane rwose utwo duterwa twitwa cyanobakteri dukura cyane kandi no ku muvuduko udasanzwe nge rero kubona byaribonekeje harya uri kuraraba kuva ngaha ku biporo ya Bujumbura ku kivuko gushika ibuvira hose hameze cyo kimwe hubatse cyo kimwe hari akajagari kamwe bateri ikiyaga cya Tanganyika kandi ikindi nacyo nuko mwene bijya byabaye biboneka cyane cyane ahantu amazi adafite profondeur niniya cyane acashuha cyane bigatuma rero n'utwo duterwa tugira dukura n'ingoga kuri vitesi nini rero harya ibyo byose bikenewe kugira utwo duterwa tugire n'ingoga na n'ingoga birahari rero bihari birumvikana yuko biba muri kajya gace gusa ahandi bitabaye
birumvikana urakoze cyane reka twakira ubundi ku murongo umunywanyi w'ishuri rya Amerika Pierre uraho neza uduhamagaye uri he mu gisagara cya Bujumbura ikibazo cyangwa icyumviro duzi ijwi
nk'uko mwese murabivuga yewe isa nk'intererano gatonya yewe nize geografi muri kaminuza y'u Burundi baratubwiye bati yuko wate alat yaga canke inimer iriya nimeta de muvuma hariho icyo bita muvuma vertika na muvuma horizontali akarorero kuri muvuma vertikale nikijya gihe amazi haba ihinduka ry'amazi bivanye na pression aho amazi yo hejuru uhura agomba amigraver lofo akabisikanya nayo muzi yewe ico nico nibaza yuko kiba cyaratumye cyane cyane ijya kurera ihinduka kubera munsi haba habaye association des yatuma naho haba ijya bita amaharike nk'uko umuntu yagera bivuga haba harabaye association munsi gatuma nyamaharike apresenta kurera verte hano icyo gihe habaye muvuma verticale nibaza yuko habaye akodora carrer cyo gumante la masse formique d'oro se cause la montée ou la descente d'oro se trouva à la surface descendre vers l'eau fort et l'eau se trouva au fort descendre monte vers la partie surfière.
No kuvuga muri make ko bavuga ikirundi numva kuduga canke kumanuka muri make
Deni bazeho ko byaciye bituma aho munsi habaye depo tanke ubucafu buba bwaragiye munsi bukagumayo icyo gihe habaye iyo muvuma ya monte et descente yo kuduga no kumanuka bibaza yuko ari kiba cyane ayo mazi yo munsi aduga akadugana n'ubwo bucafu icyo kiyaga
Pierre kibazo cyiza cyane kumbure kuri mu gisagara cha Bujumbura two kubaza aho uherereye hoba hari ingaruka ku magara y'abantu bo batangura kumva abantu bariko barakoresha ayo mazi aho uherere
je aho merereye nibaza fata ingaruka mbi yego amazi ariho abamye baridoga nko muri karitsiye ya Kamenge bavuga ngo ikane na ubunye ko kristyongo n'intonya ngo mu marobine abandi bakavuga bati ntabyo kuva yuko amazi ari mabi kubera aba ijya ntuzenye
ava muri regide zonyine
muri regide zoyoye kumva senete pirasyo mbibaza yuko yoba ibigezwe n'ubundi naho harimo ubucafu mbibaza yuko la decantatio a été bien faite abaronka nicyo gihe amazi atari mazi mugabo baravuga yuko muri mwa kino gihe amazi atari menshi nk'uko yari afite
umuvuduko ni muke urakoze cyane rwose Pierre urakoze reka duha akanya umuhinga yishyura ikibazo cyawe cyerekeye uko kuba kumbure byaratumwe n'idugwa cyangwa impanuka y'amazi ingenieur inkuru nziza uduha umuco
ego murakoze iyo icyo cyumviro cya Pierre y'u Bujumbura ni cyumviro gishoboka mugabo jewe icyo cyumviro ndiko ndakiraba nkaraba n'ibi byabaye ndagiha ukuri gutoyi mugabo tavuga nti tubisiguye gutya ni insiguro jewe mbona yuko ari insiguro yo kwiyorohereza kubera iki kubera yuko nimba bijya byatumye bijya bararira bisa n'akatsi gatoto biza hejuru ku mazi byo byaravuye munsi ibivuye munsi nibaza yuko bitagira ibaraka rijya rwose kandi igituma mvuga yuko kwiyorohereza ni uko izi turaba n'ibyigwa byagiye biraba ku kiyaga cya Tanganyika berekanye yuko ikiyaga cya Tanganyika kirimo fosiforo nyinshi kirimo azote nyinshi iki cyumviro ntigifatira ku byo tubona nyine ngomba ndaguhe nk'akarorero urabona nko ngaha kuri ku kivuko gushyika hariya kuri serikrenotike sinzi kubona ku nkombe ikiyaga ukuntu kimeze cyane cyane ahahinjirira ibi biserege binini binini bikura amazi mu gisagara bisoka mu Tanganyika uri kuraraba ukuntu hajya ahantu hameze jewe iki cyumviro naho ibyo yateguye birabaho 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 mugabo uri kuraraba ukuntu hameze iki ndagiha ukuri gutoyi ngacafata iki nasiguye cyama arwe naho byo babifatanye mugabo n'iki cyama arwe ntitugishyire kure ni nacyo gituma navuze ni turabe twanze twibwe ingorane hari turabe icyari tumwe neza hanyuma nimba ari gikosorwa gikosorwe mugabo kwafashe ikibazo aho kiri kwa kibonye twakifashe mu mini
birumvikana cyane kumbure icyo cyumviro yarashikirije niba aho byoba byaragenze uko abyiyumvira amazi yoro yoba yararenze inkombe
oya urumva ukuntu iki cyumviro kiwe ukuntu bigenda haba hari ubushobozi bwinshi habaye ubushobozi bwinshi amazi aragabanuka agabanura densite agabanuye densite hamwe hari amazi afite densite nini ahandi ari ntoyi ikintu gifite densite ntoyi kigishaka kujya hejuru y'igifite densite nini iminsi yose niko bigenda hagati haba rero guhinduka ibyari munsi bikajya hejuru nk'uko yabisiguye ndirumva ni ubushuhe gusa bwo waba ubitumye mugabo jyewe sinshira kure cyane iyi micafu turungikayo kandi atahandi hantu ibyo atari mu kiyaga
nuko biri kose byaba byaragenze iyo ayo mazi tugarutse ku magara y'abantu ayo mazi atetswe ubwo bucafu burashobora kugabanuka nuko asa uko asa umuntu arashobora kuyateka bisanzwe akayanywa canke biba bisaba yuko hakogwa ikindi kintu nk'ico regidezo isanzwe ikora mu kuyungurura amazi
gutekwa kw'aya mazi rero nabyo byewe sindabihanura kubera hariho ubwoko bw'aya maproduit arekugwa na mwene utu duterwa utetse ugashusha ayo maproduit acakara kuruta amatoxine acakara kuruta ni nacyo gituma kuyateka hamaze gushika ibintu nk'ibi ntitubihanura ntawo bihanura ahubwo isaha hamwe regidezo ribijejwe ryoca riraba nimba ayo mazi bafata mitanganyika mugaho bayafata nibaza ariko bitahashitse bumubwiye ibyo hashika bo nyine baca bamenya ukuntu babitegura ari ubuhinga bwo kuyategura muga kuyateka ikintu cokogwa
urakoze cyane radio ijwi rya amerika isamira nirayi washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turiko turihweza ibiheruka kuba mu gisagara ca bujumbura aho amazi y'ikiyaga ca tanganyika amazi iminsi yarahindutse ibara ayo mazi asa n'urwatsi rutoto cyane cyane mu gisagara ca bujumbura rero bamwe bavuga ko ibyo byatangiye kwibonekeza kuva nko ku itariki 8 z'uku kwezi no munsi wa gatatu bamwe bavuga ko bazindutse ahatari hake basanga mu bice by'igisagara ca bujumbura yasubiye kuba meza ariko abandi baracabona urwatsi rutoto mu kiyaga ca Tanganyika rero tukibaza duti kuri uno munsi tuganira ku magara y'abantu tukibaza duti ibyo babiterwa n'iki mbega birafise ingaruka mbi ku bariko barayakoresha bayogeramwo canke bayanywa birafise ingaruka mbi ku bikoko bibamwo bisanzwe bifungurwa mu gihugu cy'u Burundi amafi n'ibindi nibyo rero twatumiye umuhinga ingenieur nkuru nziza Gustave umuhinga mu bijanye n'amazi bidukikije hakaba kandi n'umwigisha muri byo muri kaminuza Igitega mu gisata cy'ibidukikije rero mubandanye muhamagara mushikiriza ibibazo n'ibyiyumviro ku bafise amakenga y'ibyibonekeje mu mazi ya Tanganyika nimero ni yayindi nyene ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 ndasubiramo nimero mushaka guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 reka tuhumire mate turagaruka
banywanyi biju rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 6 9 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 2 5 4 2 9 3 2 9 4 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 Itrenda, 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 gatanu, rimwe, umunani, gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni kiganiro muri isanga cerekeye amagara y'abantu twihweje rero bimaze imisi byibonekeza mu gisagara cha Bujumbura muri Tanganyika yacitse ugwatsi rutoto hatari hake hatari hato mu gisagara cha Bujumbura babona ugwatsi rutoto ibara ry'ugwatsi rutoto mu mazi bakibaza ibibazo byinshi cyane kuko bayakoresha mu kunywa mu koga mu kuroba n'ibindi byinshi. Turi kumwe rero n'umuhinga nkuko twabivuze engineer nkuru nziza Gustave ari karagerageza kudufasha kuronka umuco w'ibyatumye iryo bara ryatanganyika rihinduka. Mushinga naye nkuru nziza rero ubushakashatsi nkuko wabivuze burakenewe cyane kugira ngo bubabwa bwango bimenyekane niba ayo mazi yo mu kiyaga cha Tanganyika ashobora kubandanywa akoreshwa mu bice agisa n'ugwatsi rutoto. None bifata nk'igihe kingana gute? Twumvise ko hari nkaho bimara nk'indwi zibiri kugira ngo agaruke abe meza, biboneka ko byofata nk'iki kingana gute
kudango arire kuba meza? Kugira ngo ature kuba meza uko bigenda nababwiye yuko bivana na concentration ya phosphore. Aha ngomba ngaruke kuri ibi bituma phosphore cyane cyane. Navuze ubwoko butatu bw'amaharge bukunda gutuma kenshi ayo mazi ahindura ibara. Mugabo reka nomore gatoyi. Ubwoko bufise butera ikibazo bushobora gutera ikibazo ku magara y'abantu n'ibikoko ni ubwoko navuze Lecyanobacteri. Rero izi zikunda kugwira cyane iyo hari phosphore ari nyinshi, kandi iyo ibyigwa byinshi bimaze gukorwa birerekana yuko komera ibintu by'amasabuni n'amadetergent cyapiswa mu Tanganyika ari nyinshi cyane mu kiyaga cya Tanganyika. Rero ikijyanirana no kuduga kwa temperature ubushuhe bw'amazi. Iyo ibyo bara rero ryaje nk'ubushuhe bukagabanuka gatoyi bica risubira kumera nk'ibisubira inyuma mugabo buke buke. Nabasiguriye yuko ari uduterwa duto duto mugabo kandi tutaboneka n'amaso yacu. Mugabo kugira ngo tuboneke n'amaso yacu turagwira tukaba twinshi cyane tugaca twiyegeranya tukagira ibintu biboneka bishobora kuboneka ari byo bituma haza iry'abara. Rero iyo temperature igabanuka turasubira tugatangura tukavana ko buke buke hakagenda igihe rero tugasubira tukaba nitubisubire tukasubira tukabaza kumwe twari tumeze ubwa mbere ntituboneke n'amaso yacu, ari nacyo gituma muca mubona amazi yasubiye kuba nk'uko yari asanzwe. Ariko kumera uko si kuvuga yuko tutarimo tuba turi mu mazi, ni uko tutaboneka. Aha rero ngomba ndashimikire cyane kuko utumenga amazi asubiye gusubira kumera neza ingorane irahavuye. Ingorane ntibihavuye ahubwo y'amakondisiyo atuma tugwira niyo ataba agikwiye kugira ngo tugume tugwira. Aha rero nicyo gituma twohagabira kuko nimba ikiyaga cyaratanguye kuva kiramera gutya tukaba tuzi ingorane gifise ituze turibaza cyane rwose nk'iki cyumviro cya Pierre cyo kora amazi yo munsi ya duze n'ibibindi nitubikorere ko tubirabe ntituzuhabwe twibuka kubogora twasheshe kuko ibiyaga byinshi hariyaga byinshi byakamye icyo kiyaga cya Tanganyika nari ryaki bagishize ku matunga akomakomeye yo ku isi ya UNESCO Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Turakwiye kugikurikiranira hafi cyane rwose kandi ntidukurikirane ntigikurikiranwe ngo hakorwe ibikorwa bike bibikwa ahantu ntihagire igikurikira. Turakwiye kubirabira hafi kugira ngo gifite akamaro kanini twese turabizi. Amazi menshi adobwa niyava n'ibiki bikamye twaba twambaye ibara.
Unakoze cyane katwagiye.
Ibyo bishobora rero gufata umwanya n'ibizibizi bigahera cyane n'umwanya mutoyi paraporo y'ibizibizi y'abana.
Eka twakire ntahayo ntahayo uratwumva ku murongo.
Ndagomba.
Mahoro neza.
Mahoro cyane.
Uherereye he ikibazo cyangwa icyumviye?
Mperereye mu karere ka Kirehe. Ego mbanje gushimira umutumire. Alo.
Turakumva.
Genda nishyize utubazo ndamubaza. Akabazo ka mbere nagombaga ndamubaze nti mbega ko twumvise ko ikiyaga Tanganyika kigeze kuba iryo bara ry'akatsi gatoto ryoba byabaye mu mwaka uyuhe muri kahise muri ikiyaga cya Tanganyika. Akabazo ka kabiri nagomba ndamubaze mbega hashobora birashika kuko twarumvise muri Congo ku mupaka wa Congo niho Tanganyika ifite kurere verte hamwe no mupaka w'u Burundi ariko mupaka wa Tanzania no mu bice bya Rumonge ho mazi agisa neza. Rero nkinzira nti mbega ubwo nta bikorwa bidatunganijwe neza byaba byarabaye nimba byabereye nko mu kindi gihugu canke amagana ino iwacu ku Burundi mu bijyanye ku mbure n'ibintu baba barondera by'inyungu byabiye munsi y'amazi bigaheza bigatuma amazi yononekara. Ikindi kibazo cya gatatu nagomba kubaza nti mbega ibyo bitwa ama alge bigenze gute kugira ngo ama alge afite kurere verte muri uku kw'icyenda aba ariho aca agira kurere verte maze ikiyaga kigaca gitukura kuko hari ibihugu bifite bitwa nka mer rouge ibintu nk'ibyo kubera yuko ayo ma alge yamaho n'ibyo byatsi zizarwe ubu niho zikuze nimba zikuze zizokuma ryari kugira ngo zizomara indi zibiri gusa bice byuma nayo makenga afise ama murakoze.
Murakoze cyane ntahayo ibibazo byiza cyane bitatu umushinga ntahe inkuru nziza adufasha.
Ego ndabashimiye ntahayo arabajije ibibazo bitatu ariko arabaza ati baravuze yuko barutse yuko ikiyaga cya Tanganyika cyarigeze kuba kugira amazi asa n'akatsi gatoto ati ari mu wuhe mwaka ati ko byabaye mwako karere gusa ati ibyoba ari ibikorwa byabaye munsi y'amazi tutazi bigaca bituma ikiyaga kimera uko. Arongera ati none kubera iki ayo ma alge asa na ver atuma amazi asa na ver kandi ikaba gusa ikaba muri mu kwezi kw'icyenda. Ati turazi yuko hari ibindi biyaga nka mer rouge n'ibindi. Bo ngomba nterekura aka kabazo ka nyuma hanyuma ndamubwire yuko mer rouge yitwa mer rouge kubera isa na rouge icyo gituma. Ego hariho ibindi biyaga usanga bifise aya mabara mugakesha amabara ategwa n'aya maarge na maarge aba yamaze kuja gukura akarenza ekilibre natirere yo mu mazi hari biyaga byinshi bigize mugabo si ikimenyetso cyiza ku kiyaga umaze kubona ibitegwa bimera mu kiyaga bikazishyiraho bibonekeza bigatanga ibara gutya si ikimenyetso cyiza ni ikimenyetso cyerekana ko ikiyaga kiriko kirajya mu nzira y'ibyo fenomeno navuze ya eutrophisation. Eutrophisation nayo ibaye mu kiyaga impera n'imperuka kirahava kigakama hari ibiyaga byinshi rero byakabye bigahera burundu ahari ikiyaga ugasanga umusenyi gusa. Natwe rero ko bitanguye kuza gutya ngira ngo tuzobifatamo neza ntituza gukamana ati kubera ko ibiza mu kwezi kw'icyenda nibi bikunda kuba mu mezi aha ngomba ndamubwire ukuntu aya manuve aya ma alge yidevelopa akura dufatiye nko kwa aya masiyanobakteri ariyo atera n'ingorane mbere akunda gukura cyane hagati y'ukwezi k'umunani no kw'icumi ni ukuvuga mu gihe cy'iki mu gihe haba hari ubushyuhe bwinshi kubera sijya ajya gusaba bitegerezwa kuboneka arakunda cyane n'ubushuhe nico bituma rero mwanya mezi ariho aya mahalge usanga yidevelope cyane hanyuma yabagize ati none twize bari bikorwa bikorerwa mu kiyaga cya Tanganyika tutamenya ndabyibaza kuko ibikorwa naho byoba haraba n'ibikorwa by'uburobyi tunatembera tugacayo tukagenda za Tanzania n'ahandi ati nane ko ikizera hajya gupfa bikorwa ururimi rwa Tanzania ntibibe bo njye ngo nabivuze cyane nibi bikorwa nyine umugani niyo mugabe itabera mu kiyaga cya Tanganyika iyi nyifato dufite ku nkengero z'ikiyaga kuhubaka tukahubaka mu kajagari ngo murabona amaplaje ari kuri uyu murongo wose kutagira indero mu gutunganya ibijyanye n'imicafu yacu byose tugasuka mu mazi jyewe ibikorwa nkubwa bikorwa kandi intunga urutoki cyane n'ibyo hanyuma yabagize ati ikiyaga cyarigeze kuba bere umwaka sindawibuka neza mugabo umengana mu myaka ya 90 ndawibuka neza ambabari binjira ngo
ntora
iyo ashobora kukontakita kuri kumarezo sosiyo cyane kuri nimero y'iwanjye kandi akiri no birondora atabimubwira
no kuvuga ko haciye nk'imyaka nka 20
reka iki tukibagire hanyuma ndabirotinabirabwira hanyuma mukabimubwira
murakoze cyane radiyo ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turiko turasozera ikiganiro cy'uyu munsi aho twiweje bimwe mu byo byatumye amazi y'ikiyaga cya Tanganyika ahinduka ibara ry'urwatsi rutoto twari kumwe na ingenieur Nkurunziza Gustave umwigisha muri kaminuza y'Igitega mu bijanye no nibidukikije amasoko ntanga nguvu inzara n'iterambere mu gihugu cy'u Burundi akaba ari yadufashije rero gutegera bimwe mu byabaye mu kiyaga Tanganyika tusozera ikiganiro ingenieur woduha impanuro cyane cyane kuzerekeye amagara y'abantu ku byo twaganiriye uno munsi z'ubukozi
ego impanuro no tanga nuko abantu babonye ingorane nk'amwe n'ibyo mu mazi ikintu cya mbere bo kwirinda no kwegera ayo mazi kuyakoramwo cyane gukora ku bintu byayavuyemo hanyuma kuri iki kibazo cyabaye nagomba amanura abantu bakumva baribwa bakumva bafite bakabona bari mu kintu nk'isi cyangwa nk'indagara bagira isesemo cyangwa bakadaha bakagira diyare cyangwa bakumva batatwa ku rukoba ko bo kwihutira kujya kwa muganga kandi bakabimenyesha cyane cyane abajejwe intwaro kugira ngo bamenye ingingo zofatwa hanyuma ndahanura cyane abarundi ibintu nkamwe nibyo n'ibintu bisanzwe cyane bibaho kutabiyumvira yuko ari nk'amajetani cyane bamwe bakabishyira mu nzira bijyanye n'igihugu gisanzwe kirimo cyane ibyo gihitiyemwo bakagomba kubiha nk'insiguro zijyanye nka politiki nk'akarorero nagomba ndabahanurire n'ibyo bintu bisanzwe bareke kuzabanajyana nyabahururu ahubwo baze baregera ubwo ushobora kubibasiko kubibumvisha kubibategereza bakabafasha kubitegera hagupfa kuvuga ibintu usanga bidafashe kenshi kuko narumvise abantu bavuga ngo ngira n'ibyabaye ngo nibyo biri ko biraba mu Burundi ngo Imana biri kuyaduhana oya sibyo na gato ahubwo njye navuga nitwe turi ko turihana kuko ikiyaga nitwe tugicyakumva hanyuma ngahanura yuko twogerageza kubaha ibidukikije nibwo buzima bwacu kugira ngo murumva abakomindori babaza amazi niko abyona na cyane nitwe tuzahasigara ubwa mbere
tugerageze
rero tuze twagira imyifato ibereye Murakoze namwe.
Murakoze cyane gose. Yari engineer Gustave Nkurunziza mu kiganiro muri sanga cyuyu munsi. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalalali Masse dufashije kwegeranya kino kiganiro. Murakoze. Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika.